mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet wa S3 akadomo radio yacu VOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankusu basuhuza
na Oriane Tangishaka, ndabaramukije nanjye no bipfuriza ikaze mu biganiro byacu.
Ngo igihambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe nini guhereza amatakije wabifitaniye igihugu cya Eritrea n'igice cy'ibihugu by'imyaka irenga 20 bishyamiranye.
Uwo ni Alain Nyamitwe, inararibonye muri politiki mpuzamakungu, yaranabaye n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Burundi. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye mu karere k'ibiyaga binini.
Abayobozi ba Ethiopia na Eritrea basinye amasezerano yo gusezerera ku mugaragaro ubushyamirane bwari bumaze igihe kirekire ku mugabane wa Afrika.
Ubwoba ni bwinshi muri banyamwema mu gihugu cya Malawi nyuma yaho hishwe umusore umwe muri bo mu karere ka Machinga.
Dudazane Zuma, umuhungu wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma, yarekuwe atanze ingurane mu rukiko ku byaha bya ruswa ashinjwa.
Kuri uno munsi wa mbere, perezida wa Turkey Recep Tayyip Erdogan yarahiye cese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo gishasha gifise inguvu z'ubutegetsi buruta ubwo yarasanzwe afise.
Izo nkuru turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, tuhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi ba Ethiopia na Eritrea basinye amasezerano yo gusezera ku mugaragaro ubushyamirane bwari bumaze igihe kirekire ku mugabane wa Afrika. Kuri uyu wa mbere mu gitondo, Yemane Mesker, minisitiri w'itangazamakuru wa Eritrea, yashyize ku rubuga rwa Twitter amafoto ya minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed na perezida wa Eritrea Isaias Afwerki basinya ayo masezerano yinjiye mu mateka bari mu murwa mukuru wa Eritrea Asmara. Meskeri yanditse ko intambara yari hagati y'ibihugu byombi yarangiye. Yanavuze ko ubuhahirane gutwara abagenzi n'ibintu hamwe n'itumanaho hagati y'ibihugu bituranye mu burasirazuba bwa Afrika bizasubukurwa. Igikorwa cyo gusinya aya masezerano hagati y'ibihugu byombi cyatangiye ubwo minisitiri w'intebe wa Ethiopia yatangazaga mu kwezi gushize ko ubuyobozi bw'Addis Abeba noneho buzubahiriza amasezerano yashyizweho umukono mu mwaka 2000. N'amasezerano yaragamije guhagarika intambara n'imaze imyaka ibiri ku mupaka. Iyo ntambara yaguyemo abantu babarirwa mu 70,000. Ethiopia yari imaze igihe kirekire yaranze ibikubiye muri aya masezerano, harimo gukura ingabo ku mupaka mu mujyi wa Badme. Eritrea yahoze ari intara ya Ethiopia yitandukanije mu mwaka 1993.
Tukiri muri Afrika, ubwoba ni bwinshi muri banyamwema bo mu gihugu cya Malawi nyuma yaho hishwe umusore umwe muri bo mu karere ka Machinga. Umupatiri hamwe n'umupolisi bari mu bahagaritswe n'igipolisi mu matohoza y'ubwo bwicanyi, ibyo bigatuma haba amakenga yuko ata muntu n'umwe yokwizegwa mu bijanye no gukingira banyamwema. Ubwo bwicanyi bushingiye ku kuba imibiri yabo irondegwa n'abapfumu. Zakaria Ngwendu, umunyamwema akora umwuga wo guhingura amacupa ameneka yakuramwo ibirahuri, avuga ko amaze igihe kitari gito akorera mu karere ka Lilongwe, ariko ko kubera afise ubwoba ko ashobora kugigwa kw'igitero atarenga ahantu henshi kandi ko umwuga wiwe uriko urahahombera. Zakaria havuga ko kuba niba abantu bajejwe amabanga bashobora kugira uruhara muri ubwo bwicanyi, aho avuga uwo mupolisi no mu patiri ati birateye ubwoba kuko bituma abantu basanzwe nabo nyene batagira ubwoba bwo kugira ibyo bitero. Avuga kandi ko bibabaje kuba aho aciye hose ahantu bamwita amazina atandukanye harimo imari canke icashara. ati ivyo bituma umuntu yiyumva ko atari umunyagihugu nk'abandi. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamahanga ku ngwa Amnesty International kivuga ko amaze kuba ibitero 148 kuri banyamwema kuva mu mwaka w'2014.
Nanone ku mugabane wa Afrika, umuhungu wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yarekuwe atanze ingurane mu rukiko. Yaburanye kuri uyu wa mbere ibyaha bya ruswa. Dudazane Zuma yajyanywe mu rukiko Johannesburg kuri uyu wa mbere nyuma y'iminsi mike hasubiye muri Afrika y'Epfo. Yarekuwe atanze amadolari 275,000 y'ingurane. Urubanza rwasubitswe kuzageza mu kwezi kwa mbere. Zuma ashinjwa mu rubanza rurimo Mtsebisi Jonas wahoze yungirije ministri w'intebe wabwiye abashinjacyaha ko yahawe umwanya wa ministri w'imari n'umuryango w'umuherwe Guta. Uwo muryango warezwe kuba waravugaga rikijyana mu ishyirwaho ry'abaministri ku buyobozi bwa Jacob Zuma. Jacob Zuma yegujwe ku ngufu n'ishyaka rye ANC hasezera ku mirimo mu kwezi kwa kabiri. Ni nyuma iyo kuvugwaho urukozasoni mu bijyanye na ruswa. Harimo gukoresha $20 million z'amadolari yo mu bigega bya leta mu kuvugurura inzu ye bwite y'akataraboneka.
Kuri uno munsi wa mbere kandi perezida wa Turkey Recep Tayyip Erdogan yarahiye cese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo ciwe gishasha gifise ingufu z'ubutegetsi buruta ubwo yarasanganywe. Erdogan yitezwe kuba ariko arahimbaza ivyo birori vyo gutangura ubutegetsi bushasha kuri no mugoroba ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko agiye gutangura ubutegetsi bushingiye ku muntu umwe rudende. Ibinyamakuru bitangaza ko Erdogan yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze n'ibice 53%. Muharrem İnce wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta wa CHP yawe yaronse ikibanza cya kabiri n'amajwi 31%.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika arakomeje. Abategetsi ba Thailand baravuga ko abandi bahungu bane bagejejwe ku bitaro amahoro n'ababatabaye. Bari bamaze ibyumweru birenga bibiri baraguswe n'amazi mu buvumo Tamruwang. Abana 8 nibo bamaze gutabarwa kugeza ubu. Umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi wa Thailand yabwiye abanyamakuru ko ibikorwa byo kuri uyu wa mbere byagenze neza. Yasabye indi minsi 3 yo gutabara abahungu bane basigaye n'umutoza wabo. Umusimbura wa guverineri wa leta ya Chiang Rai Norosongosake Osatanakorn yavuze ko abazobereye mu kwibira mu mazi batazi neza niba abantu 5 basigaye bashobora gukurwa mu buvumo icyarimwe cyangwa se niba hagomba inshuro nyinshi. Ministri w'intebe wa Thailand Prayuth Chan-o-cha yavuze ko yavugiye i Chiang Rai ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ku isaha yo muri Thailand yasuye ibitaro mu bitaro abo bana b'abahungu 8 bamaze gutabarwa. Abo bahungu bajyanywe n'indege ku bitaro bya Chiang Rai muri leta ya Chiang Rai nyuma yo kwitabwaho n'abaganga ku bitaro biri hafi y'ubwo buvumo. Abana rero 4 batabawe ejo ku cyumweru, biravugwa ko bameze neza. 5 bakiri mu buvumo nabo baracyameze neza. Imiryango yabo bana ntabwo iramenyeshwa ari abahe bana bakuwe mu buvumo. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Thailand Anupong Paujina yavuze ko inzobere mu kwibira mu mazi zakuye abana mu buvumo ku cyumweru arizo zirimo kuyobora ibikorwa by'ubutabazi byo kuri uyu wa mbere kubera ko zizi neza uko ubuvumo buteye. Abo bana b'abahungu rero n'umutoza wabo mu mpira w'amaguru bagotewe mu mazi mu birometero bigera kuri 4 mu buvumo. Na ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Tubibutsa ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa Facebook kuri VOA radio yacu no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com.
Tubonaho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi ubwo bani bwinshi mu banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi ni nyuma yaho hatorewe inyandiko zitagira umukono mu bigo byo kumutanga kuri uyu wa mbere zigabisha bamwe muri abo banyeshure abanyeshure basaba ko umutekano muri ivyo bigo ucungegwa n'inzego z'umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshure ujejwe umutekano mu bigo vya kaminuza yamenyesheje ko izo nyandiko atazo yabonye ibindi kuri inkuru tubaze mugenzi wacu Raymond Zimana
nkuko twabibwiwe na bamwe mu banyeshure ba mu kigo ca kaminuza cyo kumutanga izo nyandiko zakwiragijwe muri ico kigo mu ijoro ry'ubuca nk'isaha 8 z'ijoro izindi zamanitswe hafi yaho bafungurira uhagarikiwe n'ingwe aravoma amajigo twaraye tuyahongoye n'amabwena turayagabishije udashaka kuja ku murongo na kibanza afise ngaha ayo akabaramwe mu majambo yari yanditse kuri izo nyandiko zitagira umukono bamwe mu banyeshure bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ayo majambo ateye ubwoba n'amakenga kuko adahumuriza ababa muri ico kigo
iya matrags z'impapuro ziri ko amajambo ateye ubwoba zitaranditswe ziramanikwa barazisanze atsangaho mu kigo cyo kumutanga rero ni kintu giteye ubwoba kinateye n'amakenga kuko ni bintu kuraraba amajambo yavuzwe n'amajambo atahumuriza kuhabaye wese acatwira umutima uhagaze rero ivyo rero bikaba biduteye uruhagarara rudasanzwe nk'abahaba
nk'uko ivyo bintu vyabaye ubonye turarindiriye turaho ukuntu bibandanya nimba bizagushika ku kintu petetre barafise imvo babishizeho turarindiriye turabi iyo bije
ikindi abo banyeshuri bavuga nuko ibiriko birashika byo babifitaniye isano n'ibigize iminsi byibonekeza muri ico kigo ca kaminuza aha bakavuga akagwika abanyeshuri bakizura ijoro n'abanyeshuri baheruka guhagarikwa bagasaba amatohoza atahenga
mu misi heze habayeho ibintu byo gutegera abanyeshuri bagategwa na bagenzi babo basanga ari ni bande iri organize bakarara barazunguruka muri campus bategera abatasha amasaha yitereye gatoyi bakabakubita bakabwirira na ikintu cyari giteye ubwoba cyane kaca cyongera hejya kurikirana n'iki cyuko hariho abanyeshuri bagenzi bacu baheruka gukugwa mu burara aho baba bagatwagwa mu buryo budasobanutse kaza rero bigaragaza uko ukora muri aya matract biyafitaniye isano nuko kurumva ngo guhongora kugira ikirumva ko ari amajambo aremereye cyane rwose
turi mbona yuko haba gutajya amasaha nabyo nyine byari byateye icuka kibi ariko wabonye n'iki nyine kigiye kuza n'indi insolite ishitse muri ibi bigo nyine umva icyo kintu niyo mpamvu tugifite ko makenga harakene bitohoza rikomeye cyane ku buryo turaye yuko ku mbole bajya bagira umutekano muri kaminuza yuko tudataha inyuma ya 21 turaye yuko ari baba babishyize
abo banyeshure basaba ko umutekano wo mu bigo vya kaminuza wocungegwa n'abajeje umutekano aho gucungegwa na bamwe mu banyeshure
cyera vuga nti abajeje umutekano ni babe aribo baducungera ni babe aribo bafata demesire zishobora kubahiriza agateka kazi na munyeshuri ngaha anye ntihaze umuntu avuga ngo ndi mu mugambo cyangwa mu wundi aca ashinga amategeko
abanyeshuri bose cyabazanye bazanywe no kwiga ibyo bisigaye navyo politike uyijemwa yijemwa umugabo ayijemwa yubahiriza uburenganzira bw'uwundi cyo tubaje no kumusabe rero abajeje umutekano wa kaminuza ufatwe mu minwe n'inzego zibijeje
hari abajeje umutekano tufise abapolisi hariho nabandi bajeje umutekano baba civil bakora umurango n'ijoro ku miryango hakati mu buraro bacungera ibintu abo ni bo babajijwe ako kazi mugabo umunyeshuri ntasubire kujamo muri ivyo bintu ta munyeshuri yo kwizeza ngo ariko arara kizuwa bavita gukizuwa ubutegetsi bwa kaminuza bukubahiriza mu munyeshuri wari wese
Celestine ibona bona sizeye ajejwe umutekano muri kaminuza abajijwe kuri izo nyandiko yavuze ko atamapuro yabonye acaturungika ku muyobozi wa kaminuza ajejwe uburaro uyo nawe ntitwashoboye kumuronka ivyo biruko mugihe aheze hafindwi hari abanyeshuri batatu bahagaritswe muri ivyo bigo habanje gusakwa uburaro bwabo mbere baranatwara n'amatelefone yabo ngendanwa gushika ubu bakaba batararekugwa ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond urakoze cyane kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda aho ikibazo cy'uburundwe kibasira amatungo cyane cyane inka aricyo kimaze iminsi gihitana inka nyinshi mu gihugu mu gihe benshi bemeza ko indwara y'ubuganga izwi nka Rift Valley ariyo ikomeje gutuma aborozi babura amatungo yabo inkuru irambuye murayegezwaho na mugenzi wacu Asumta Kaboye
Hashize iminsi hirya no hino abaturage bavuga ko amatungo yabo arimo gupfa mu buryo nabo batarasobanukirwa byatangiye mu turere tw'iburasirazuba biza kugera mu turere tw'amajyepfo imvuga ari imwe ko ari indwara y'ubuganga izwi ku izina rya Rift Valley yadutse mu matungo cyane cyane inka ikazica ni indwara yateye abaturage ubwoba kuko basabwaga kudakora ku maraso y'inka yishwe n'iyo ndwara kandi bagategeko guhita bayihamba nyuma y'amezi agera kuri abiri indwara ivugwa bwa mbere ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi labo cyatangaje ko inka zimaze iminsi zipfa nyinshi zishwe n'uburwayi buterwa n'uburondwe atari rifite ivare nk'uko byavugwaga Dr. Uwituze Solange umuyobozi wungirije muri iki kigo yabisobanurira Radio Ijwi rya Amerika
aho dutangiye gukurikiranira ikibazo ku buryo bufatika nababwira ko mu kwezi kwa gatanu no mu kwa gatandatu hapfuye inka 488 zishwe n'indwara ziterwa n'uburondwe mu gihugu cyose hanyuma hapfa inka 140 zishwe na Rift Valley Fever mu gihugu cyose
ahubwo ni ukuvuga ngo inka nyinshi zapfuye noneho umuntu yavuga ko zitishwe n'iriya Rift Valley yavuga ko ubwo zishwe n'indwara y'uburondwe
ibyo muvuga nibyo ariko ikindi nakongeraho indwara y'uburondwe ntabwo ari indwara iterwa n'uburondwe ntabwo ari imwe ni nyinshi
kuri uyu wa mbere urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu bufatanije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi labo beretse abanyamakuru imiti y'amatungo yafatiwe mu nzu zicuruza itujuje ubuziranenge iyindi yararangije igihe indi yariganywe cyangwa yarakuwe ku masoko y'u Rwanda Dr. Rukundo Jean Claude ushinzwe ubugenzuzi bw'ubuvuzi bw'amatungo yasobanuriye itangazamakuru uko iyi miti ipfuye yagize uruhare mu kunanirwa kuvura amatungo amenshi agakurizamo gupfa
iyi miti rero uko ikirimo hano nubwo ikintu kigaragara nk'aho ari umuti wo kwica uburondwe ikirimo hano gitandukanye n'icyanditse hano uvuga ngo umuti urimo hano ndani ntabwo wari kwica uburondwe umuti ajya akagurisha ariko ari byo birimo agatera ariko uburondwe ni bupfi ukiyongera igihe ni uko bagomba gushishoza icya kabiri ni ugushishoza kubariza kubaza iyo hano nose unyi imiti cyangwa se igihe cyese ukayisinyara kugira ngo inzego za leta zishinzwe zikomeze kuyivana ku isoko
ukurikije iby'ubushakashatsi bwagaragaje urasanga ibibazo abaturage batahwemye kugaragaza ko batarasobanukirwa n'iby'indwara ibikira amatungo bifite ishingiro
ngewe sinzi niba ari iriya ndwara veterineri yarambwiraga ngo nikibagarira uko bwije nuko bucyagatera inka umuriro ukagabanuka wagabanuka ejo nkikongera igafata ejo ikongera igafata fushi nke
ikizere abaturage bahawe nuko inzego zishinzwe ubworozi zifatanije n'izishinzwe ubugenzacyaha zivuga ko zatangiye gukora ubugenzuzi buzazifasha gukurikirana abantu bose baba bacuruza imiti y'amatungo itemewe Bwana Karake Peter yavuze ko igikorwa cyo gukomeza gusaka mu nzu zicuruza imiti y'amatungo kizakomeza kandi ko bafatiwe muri aya makosa bazajya bahantu
twakoze igikorwa cyo gushakisha iyo miti no kwikura cyangwa se yinjiye mu gihugu ku buryo bwa magendo igera ku bwoko butandatu mu gikorwa cyakozwe muri farumasi hasatswe farumasi igera kuri 52 ariko imiti yagaragaye muri farumasi hafi 18 hafunzwe farumasi enye akenshi bitewe n'ubwinshi bw'imiti bari bafite cyangwa se bagerageza guhisha imwe n'imwe bazi ko nabo bibujijwe ndetse hari n'abantu bagera kuri 3 bafunzwe muri iki gikorwa cyari kigamijwe ni ugukangurira no guca iyo miti burundu ku masoko y'u Rwanda ikindi turagira ngo tumenyeshe abakora ibyo bikorwa ko ibihano biteganyijwe kandi ko iki gikorwa tuzakomeza kugikora
umuntu ufatiwe mu gikorwa cyo gucuruza imiti itujuje ubuziranenge ahanishwa igifungo kiri hagati y'amezi 6 n'umwaka cyangwa agacibwa hazabu guhera ku mafaranga 1,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda imiti ifite agaciro ka 24,000,000 niyo imaze guhagarikwa icuruzwa ryayo nyuma y'uko bigaragaye ko itujuje ubuziranenge abaturage bagasabwa kubanza kubaza abasobanukiwe n'imiti y'amatungo mbere yo kugura imiti baha amatungo yabo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta ndagushimiye kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda kubera ko umwe mu baregwa hatitabye ubutabera kuri uyu wa mbere umucamanza mu rukiko rukuru ruri i Kigali mu Rwanda ntiyaburanishije mu mizi urubanza rw'abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremererwa gukorera mu Rwanda bararegwa ibyaha byo gushinga umutwe w'ingabo utemewe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mugenzi wacu Eric Bagirubusa aduha inkuru irambuye
Uwabaye intandaro yo kuba urubanza rw'abarwanashyaka b'ishyaka FDU inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rutaburanishwa mu mizi ni Bwana Ernest Nkiko kuko bagombye kuba ari 11 kandi hagaragaye 10 mu cyumba cy'urukiko uyu wabuze ari mu bafashwe ku ikubitiro mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 w'umwaka ushize 2017 ndetse no kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aza kujurira mu rukiko rukuru umucamanza asanga nta mpamvu zikomeye zatuma akurikiranwa afunzwe bamurekuye by'agateganyo Kuri inshuro rero ubwo abandi barwanashyaka 10 barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi bari biteguye gutangira kuburana mu mizi byaje kugaragara ko Bwana Ernest Nkiko bareganwa atigeze ahamagazwa n'ubutabera. Maitre Gatera Gashabana kugeza ubugunganira barwanashyaka 8 muri 11 bagomba kuburana yasabye urukiko ko rwatandukanyiza imanza bahari bakaburana Nkiko na bakazaburana ukwe. Icyakora ubushinjacyaha nabwo bukabibona ukundi bwabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko ari ngombwa ko Nkiko nabaza mu rubanza kuko kuzitandukanya bitashoboka kubera ko baregwa ibikorwa bimwe bigize ibyaha bubakurikiranyeho, busaba ko mu nyungu z'ubutabera n'undi yahamagazwa maze bakazaburanishirizwa hamwe. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI Inkingi yavuze ko uru rubanza rugiye kumara amezi 10 urukiko rukuru rurekuye Ernest Nkiko by'agateganyo, akibaza impamvu ubushinjacyaha butamuhamagaje ngo yitabe. Kuri we ngo ni impamvu zo gukomeza gutinza urubanza. Maitre Gashabana umwunganira nawe yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha ari bwo bwareze bityo ko ari nabwo bufite inshingano zo guhamagaza Nkiko akaza akaburanishirizwa hamwe n'abandi. Umucamanza yibukije uyu munyamategeko ko ubushinjacyaha bwaregeye urukiko ko ariko butasigaranye izo nshingano zo gutumiza Ernest Nkiko. Avuga ko ikosa ritaturutse ku bushinjacyaha ahubwo ryaturutse ku rukiko kuba rutaramuhamagaje. Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera kubura k'umuntu umwe mu rubanza zitabangamira inyungu z'abantu 10 basigaye, asaba gukosora ayo makosa yakozwe kandi bitabangamira inyungu zabo yunganira mu mategeko. Umucamanza agasanga nta kindi cyakorwa uretse kwimura urubanza ku yindi tariki ya hafi byazananirana bakazabona gufata umwanzuro wo gutandukanya imanza. Bwana Twagirayezu yasubiranye ijambo mu mvugo yumvikanisha ko we na bagenzi be banyotewe kuburana, avuga ko ibyabaye bitari ubwa mbere bikorwa n'uruhande bahanganye kuko ngo no mu rwego rwabanje ubushinjacyaha bwakunze gukora icyo bita gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko ibyabaye mu nzego zabanje bitareba urukiko rukuru, yibutsa ko bagomba kurebera urubanza ku rwego rugezeho cyane ko ryariburanisha rya mbere. Ushinzwe ubukangurambaga muri FDI Inkingi yasabye ko ababishinzwe bakora ibishoboka byose bagakosora amakosa yabayeho, ariko akumva itari cyo umucamanza azasubukuriraho urubanza na yibabangamiye kuko ngo babifuza kuburana vuba. Umucamanza yizeje ko ubwanditsi bw'urukiko buzakora ibishoboka byose bukazagera kuri Nkiko bukamumenyesha ko agomba kwita ubutabera ku itariki urubanza ruzasubukuriraho. Abaregwa bose uko ari 10 bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa kandi cyeye, wabonaga ku masura bakomeye burumwe n'amadosiye mu ntoki yifashisha burana. Mu barwanashyaka 10 ba FDI Inkingi bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha 9 muri bo nibo bafite ubwunganizi. Maitre Antoinette Mukamusona Runganira Leonire Gasengagire wari umubitsi wa FDI Inkingi, Maitre Gatera Gashabana n'abakunganira abandi 8 basigaye bahagarariwe na Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere wa FDI. Ni mu gihe kandi Bwana Tanazi Kanyarukiko we nta bwunganizi afite kugeza ubu. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burarega barwanashyaka ba FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. N'ibyaha baregwa bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Ishyaka FDI Inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda kuva mu 2010 bw'umukuru waryo Madamu Muhoza Victoire Ingabire yarakubutse imahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka wa 2010 Inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze zimuhanisha imyaka 15 y'igifungo. Iburanisha ritaha rizakomeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 7. Bagira ubuzajwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Indongozi za Ethiopia na Eritrea zasinye amasezerano y'amahoro bivuye ku kutumvikana kwari kumaze hafi imyaka 20 hagati y'ivyo bihugu. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninahazwe yagiranye na ambassadeur Alain Aimé Nyamitwe yanonosoye ivya politike mpuzamakungu, akaba yarigeze kuba umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu, akaba kandi yaranaserukiye igihugu c'u Burundi muri Ethiopia. Yamubwiye insiguro aha uko kwiyunga hagati ya Eritrea na Ethiopia. Tumutega matwe.
Ngo gihambaye cyane cerekana yuko iyo ibihugu bibana kandi bishaka bishobora gushika ku ntambwe mu guhereza amatati bifitaniye. Igihugu cya Eritrea n'igihugu cya Ethiopia n'ibihugu byarimo imyaka irenga 20 bishyamiranye kuva aho icyo gihugu cya Eritrea kironkiriye nta kwikukira icyagize amahirwe yo kugira imigenderanire myiza n'ubutegetsi bwari bwashyize Addis Ababa kwa mchini narimwe mwrazi mza yuko alibi hugu bidasa vitanye kahise kamwe kwe kuraba kuhu kwa la Eritrea unumusi nchuti yu hauza kwa la Ethiopia kwa visi kwa yuko niyo miaka ya chinye ya miaka yu hombe kujie hugu shombi unumusi nyango babu yuko jari ngomu kwa ngu kwa shuwele kwa hizama tati yao kwa ngu wani jiku babu mbele ni mungu zao nisi yuko mifise yuone kuhone kachani kwa urazi yuko cha Ethiopia charasha usha kumuhora mkabu kufaho yu cha Ethiopia kukie hama kada mama tati itawe jikyo nga nindira isho kwa hali kwa visi kwa yuko hariho uhombe chane mbele ni chane mzeke utunze chalage yuko ndira ingeme choronga nindira isi mungu zibuti ariko mu kuraba ingene bahangana n'ingene ibintu kingana cyangwa koko n'uwo muhora bahonse umujyi buti udakwiye mu byerekeye ubutunzi bw'icyo gihugu ntabwo rero n'ibindi byinshi bijyanye na namoro n'umutekano cyangwa n'abantu ko hari ubucuti bwinshi buri hagati y'ibihugu bwari buronekara n'abandi cyo dukinye cyane kwisha hamwe gihugu Afrika inyafrike kuko mu gihe ibihugu bibiri tumvikana n'ibintu byamwe bibiri rimwe nto cyane kugishyira hamwe uko bigana kose
icigwa ibihugu vya Afrika ahanini Burundi n'ibindi bindi bikwiye gukura muri iyo migenderanire inagutse hagati ya Eritrea na Ethiopia ni nkica
nyamukuru nuko atangura nimwe idashobora gutwika umuti nze ndiko nibaza cyakabiri cyane cyane nuko iyo bishyamirana nimwe bikirekire biratuma byinshi byononekara mu bibera by'abanyagihugu bihugu byombi twagira yuko ibyo gukora ibintu byagiye mu ntambara byatangiye mitwe hama hagiye n'igihe bashyiraho icyo nakwita akarere ataho kegamiye ariko nticyabuze yuko hama hariho icyuka kibi hagati y'inteko ziri umpaka uri hirya cyangwa uri hino kigira rero yuko iyo havuze ingorane byiza umuri ariko turenye inyishu bona bwango mu nzira ya diplomasiya kugira ngo yonekere cyane byinshi ariko izo ngorane ziri gukora kera na Ethiopia byatandukanye gato n'ibindi n'izingorane nk'umure ndabone ziboneke mu bihugu biri muri ishyamba rya Nyafken kuko hari ibihugu byinshi usanga bifitanye utubazo tunaturiya bafitiye ikiyaga kinaka abandi bafa umupaka kanaka ariko bakaraba ngene bashobora kubitorera inyishu nyamukuru ni uko tashyira mu ntoki ko nari muri bishobora gutorera inyishu ibibazo byiga ibihugu byo bafitanye ingorane batakwikoshera bakatumvikana ko ngo mu gihe bidashobotse ko igihugu byombi bitorera inyishu ibibazo byabo amasaha mazakunga ngo agize kuba afite ingufu zikwiye kugira ngo ashobore gutorera umuti izo ngorane nicyo kibazo cya Leta na Ethiopia byayibukaje cyane yuko nta uyuwa cyangwa inyafuke atatu bagiye bashika ko mbere na mesaha mazakunga ni kuko ngiye kutari bihari kandi kuba hariho hariho na misiyo ya isaha mazakunga ni ashyira kinini yashyize ko
murakoze cyane kudusesangura ariko imbere yuko tubashimira ubunye ala emenyamitwe mugeze mu buzima nyabaki
uye jewe nikorera kwanje ndi consultant mu byerekeye inyamahoro umutekano njyanye na kungene ibihugu bigana mu masaha mpuzabihugu kandi n'ibyerekeye udandazwa mu bukungu hamwe n'ibyerekeye iterambere ry'ubutunzi
politike no kuvuga ko mwabaye murayibangira canke
nibaza ko ndibonye politike klasike uko navyita ariko nibaza ko co nshoboye ari kibije ubufundi muri ibyo bisata kuri bine nivyo nize nibyo nakozemo imyaka iri mike
mwakoze ala emenyamitwe kuri kano kanya mu hejuru rya Amerika
ndabashimiye cyane murakoze
Shuti mukurikira dijwi rya Amerika turi hafi gusezeranaho ariko tubibutse ko abayobozi ba Eritrea na Ethiopia basinye amasezerano yo gusezerera ku mugaragaro ubushyamirane bwari bumaze imyaka irenga 20 ku mugabane wa Afrika
twabwiye kandi yuko ubwoba ari bwinshi muri banyamwema bo mu gihugu cya Malawi nyuma yaho umusore umwe muri bo yishwe mu karere ka Machinga mupatira umwe n'umupolisi bari mu bahagaritswe mu matohoza y'ubwo bwicanyi
Umuhungu wahoze hari perezida Afrika y'Epfo Jacob Zuma yarekuwe atanze ingurane mu rukiko yaburanye kuri uyu wa mbere ibyaha bya ruswa.
Indi nkuru nayo abategetsi b'Ubuyapani batangaza ko abantu bashika ku ijana bamaze gupfa kuva habaye imvura y'isegenya yasenyaguye imisozi mu ndwi iheze. Iyo mvura yamaze iminsi itatu igwa mu bumanuko bushira uburengero bw'Ubuyapani abantu 65 ntibazwi amarengero yabo.
Mwakoze rero nshuti mwese kuba mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari engineer FN Utko yafatanije na Fasil Gebeho. Amakuru mwagejweho nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye mwese rero, mugire umugoroba mwiza n'umunsi mwiza aho muri hose.